iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze neza mwese.
Raporo twayisomye twayiravye ariko dusanga byo kuri n'ibintu begeranije ari samwe cyangwa amandi maraporo.
Uyo ni Martin Ivyabandi umushikiranganje w'u Burundi ajejwe gateka kazi na muntu imibano ugushikirana n'iterambere rirama mu gihugu avuga kuri raporo nshasha yarayisohowe na Human Rights Watch ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu. Iyo nkuru kumwe n'urugendo rw'abakuru b'ibihugu bya Afrika n'abaserukira amareta yabo bari mu rugendo mu Burundi n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Kazi mu biganiro vya Radio ya Amerika. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na Aloise Bigirimana. Aloise,
mwaramutse Oriana, mwaramutse nshuti mwese muduteze abiri. Aloise Bigirimana kuri mikro tuyahereye muri Sudani y'Epfo. Umukuru w'abagwanya leta ya Sudani y'Epfo Riek Machar yaremereye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon ko yiteguye gusubira ku murwa mukuru Juba mu kwezi kwa gatatu kuza gufata ikibanza kiwe cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ni mu kiganiro bagiranye kuri telefone ejo ku munsi wa kane. Mu kiganiro yahaye n'Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kane, Riek Machar amenyesha ko akirindiriye ko intambwe ya mbere yo gutegura ibijyanye n'umutekano irangira imbere y'uko asubira Juba nk'uko biteganyijwe mu masezerano y'amahoro bashyize ko umukono. Ban Ki-moon yifuza kumenya igihe Machar hazosubirira Juba kurahira mu kibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kugira hanyarutswe ishingwa rya leta y'ubumwe mfata kibanza. Iyo leta igamije kurangiza intambara no kugarukana amahoro muri icyo gihugu gishashe cyavutse ku isi. Machar amenyesha ko Ban Ki-moon yemeye gufasha mu ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Ibyo yamenyesheje inyuma yaho umutegetsi mukuru wa ONU abonaniye na Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo ejo ku munsi wa kane. Muyavugwa muri Iraq naho abategetsi bajejwe umutekano muri icyo gihugu cya Iraq batangaza ko abiyahuzi babiri biturikirije ko amabombe yahitanye abantu 15, abashika 48 barakomereka ku murwa mukuru Baghdad. Ibyo bitero byabereye ku musigiti w'abayisilamu b'abashite uri Baghdad ejo ku munsi wa kane. Ubwa uwa mbere muri abo biyahuzi yaturikije kibombe ku musigiti, uwa kabiri yaciturikirije ko abonye abajejwe umutekano bashitse aho nyine ica mbere cyaturikiye. Nta mugwi n'umwe uratangaza ko uri nyuma w'ibyo bitero. Amakuru kuri Korea ya Ruguru, leta z'umwe za Amerika zarashikirije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano integuro y'urwandiko rusaba gufatira ibihano bishasha Korea ya Ruguru. Aho ni nyuma yaho icyo gihugu giherukiye kugerageza ibya nikleyere hamwe no kurungika misile mu kirere. Ivyo bibaye haheze umunsi umwe gusa leta ya Amerika n'Ubushinwa buzwi ko ari somambike na Korea ya Ruguru bemeranije gufatira ibindi bihano Korea ya Ruguru. Ni nyuma kandi yaho ministre w'imigenderanire n'andi makungu w'Ubushinwa Wang Yi agendeye Amerika mu misiri imbere niho hatekanijwe amatora mu nama yabonijejwe amahoro n'umutekano kuri ico cemezo. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Samantha Power amenyesha ko mu gihe ivyo bihano byo kwemezwa buzoba ari ubutumwa butomoye kandi budasubigwamwo kuri leta ya Korea ya Ruguru. Nawe ambasaderi w'u Faransa muri ONU François Delattre atangaza ko ivyo bihano bishasha bikenewe kugira bahashe ico gihugu kunyifato yacu yo ku no kukigarukana ku meza y'ibiganiro. Amakuru muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama yarabonanye n'abategetsi bakuru begwa n'ikibazo cy'umutekano muri Amerika kugira bavugane uko bakwiye kurwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Abo bategetsi bagizwe n'abakora mu biro bya Perezida, abo muri departement ya leta, abashinzwe igendereza, abo muri departement yo kwivuna umwansi hamwe n'abajejwe ikigega cya leta. Uyu mubonano uri mu mibonano imaze iminsi iba kugira bihwezaho ibikorwa vya leta ya Amerika byo guhasha umugwi wa Kiisilamu bigeze. Perezida Obama amenyesha ko intambara ziriko zibera muri Iraq na Siria ari zimwe mu zagoye Leta Zunze za Amerika kurwanya ku isi. Ariko amenyesha ko mu bitero bimaze amezi bikogwa, Amerika yarashoboye gusambura uwo mugwi w'intagondwa wa Leta ya Kiisilamu muri Iraq na Siria. Akamenyesha ko yasavye abo bategetsi begwa n'umutekano kubandanya ibitero ku mpande zose kugira basangangure uwo mugwi w'iterabwoba. Ku mugabane wa Burayi naho ibihugu bigize umuryango umwe bwa Burayi bitangaza ko vyiteguye gukomeza ibikorwa byo gucungera imbibe zavyo kugira bahangane n'ikibazo cy'impunzi nabimukira kigeze ku rugero rutari bwigere ruboneka. Mu nama y'abahuje I Bruxelles mu Bubiligi jo ku munsi wa kane, abashikiranganje b'intwaro yo hagati n'abo butungane b'ibyo bihugu bumwe bwa Buraya baravuganye ingingo zofatwa mu gihe ibitigiri by'impunzi ziva muri Turukiya vyobandanya vyiyongera. Hagataho inama nshingamateka y'Ubudage yaremeje amategeko kubasaba ubuhungiro ejo ku munsi wa kane kugira banyarutse iyigwa ry'amadosiye yabo kandi birukane abadakwije ibisabwa. Bimwe mu biri muri iryo tegeko no kubuza kw'imiryango yabemerewe ubuhungiro yemererwa kuzana ababo basigaye mu bihugu bavanwo mu kiringo cy'imyaka ibiri.
Urakoze Aloyizi Bigirimana ku makuru udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Akagwi k'abakuru b'ibihugu bya Afrika n'abaseruka ibihugu byabo bari mu rugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi kugira bafashe gutorera umuti ingorane ziri muri icyo gihugu. Izo ntumwa zirongowe n'umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma, zikaba zije kumvisha abafise uruhara bose mu kurondera amahoro mu Burundi ko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira Abarundi babe mu mahoro n'iterambere. Ejo ku munsi wa kane izo ntumwa zarungitswe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zarabonanye n'abakuru b'imigambwe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Konsil Nibigira ayobora umugambwe IPRONA yemewe n'amategeko, amubwira muri rusange icyo bashikirije ku ruhande rw'imigambwe ku bijyanye n'ibiriko biba mu Burundi n'ivyo abo bakuru b'ibihugu baba bajije.
Jambo make abanyamigambwe bose twashikirije uko tubona, kandi ibyo zose twabishikiriza dufatiye ku bibazo bine batubajije. Babajije bati mbega ku by'ukuri hariho krize mu Burundi. Icya kabiri, kuva amatora abaye mubona hariho akarusha. Icya gatatu, mubona none ibiganiro bibaye byoheza bikagenda gute, hoganirwamo ibiki? Icya kane batubajije bati umunyamabanga mukuru waone aheruki wanyu wewe yavuze iki
kuri ibyo bibazo byose mwishuye iki?
Bagiye kubitubaza twamaze gushikiriza uko tubona ibibazo mu Burundi.
Kuvyerekera uhagarara uri mu Burundi mwebwe kubwanyu mubiona gute inyicu zotorwa gute?
Icambere na mbere ni ugukenguruka kuko ibindi bihugu bitanguye kutugendera biribonera neza ingene igihugu kimeze, kandi bitanguye kutugendera byerekana ko bidufise ku mutima. Mu gihe bidufise ku mutima nk'uko babishikirije bonyine bavuga bati nimudufashe kubafasha, turashaka yuko igihugu kiva mu ngorane kukubera igihugu kiri mu ngorane n'ibindi bihugu bibanye mbere n'isi yose irashobora kugira ingorane. Ati mudufashe rero kubafasha. Ubu rero ikibazo gikuru ni twebwe Abarundi kuraba neza ingene twofashanya kugira ngo nabo badufashe. Rero nta handi bizoca atari mu biganiro, kandi nibyo twiyemeje ko ibyo biganiro bizoba kandi tuzobijamo.
Duhereye nko kibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cerekeye aboja mu biganiro kuko nico kintu kivugwa cyane rwose muri iki gihe. Leta y'u Burundi iravuga ko ibyo biganiro atanu umwe avyimiriwemo, ariko ikagaruka ikavuga ko abagirizwa ubwicanyi canke abagize uruhara muri kudeta batarimwo. Kubwanyu ico kibazo nyamukuru cotorerwa inyishu gute? Abo bategetsi bakivuga kwiki?
Abo bategetsi uno munsi ivyo ntitwabivuze, baguma bavugira bati habe un dialogue global. Ntitwigeze twinjira kuvuga abojamo n'abatojamo. Kubwo umugambi w'adasigana iprona twagira tuti ico nico kibazo ca mbere cobanza kwigwa kugira ngo abaja mu biganiro bamenyekane. Icyo rero kubera tutaracicarira ngo tucige, kandi aba baserukira ibihugu ba chef d'etat baje tutigeze tucingiramo tukivuge, kuko ahanini bavuga bati ikibazo hari habavuga mu kibazo ni manda. Nabo bati icyo iyo manda byaraheze amatora yarabaye mugabo hari ingorane dushaka kubafasha. Kudufasha rero ni kugira ngo ibyo biganiro bibe, abojamwo rero nico kintu ca mbere coheza kigaharigwa kugira ngo tumenye abajayo n'abatajayo kuko haracari hikibazo
kuvyerekeye kibazo babajije kimwe mu yazo babajije cakarusho kuba kamaze kuboneka kuva amatora abereye mwacishuye gute
akarusho kamaze kuboneka nuko uno munsi uravye ko hari mu kwezi kwa kane canke kwa gatanu canke kwa gatandatu 2015 nuko uno munsi biri amatora yaramaze kuba sico kimwe inzego ziriho ziriko zirakogwa kandi ivyerekana nuko ibihugu bitanguye kutugendera zerekana ko hariho akarusho tugira tuti abantu bose barahagurutse kugira ngo bafashanye ikibazo c'u Burundi gishobore gutobwa inyisha
imbere yuko abo bategetse babaza ivyo bibazo mwatubwiye ko mwari mwashikirije ku ruhande rwanyu ivyipfuzo vy'ukuntu uruhagara rwo mu Burundi rwotorirwa umuti murashaka kuducira ku mayange mukatubwira ivyo mwashikirije
ku izina ry'umugambo wa Descane Prona twebwe twashikije tuvuga ko ibiganiro ari byo byamye bitora inyishu y'ingorane ziri mu Burundi ivyo biganiro rero hariho umugwi washizweho hagati mu gihugu ko nawe nyene woheza ukakurikirana biba ibibera hagati mu gihugu n'ibibera hanze y'igihugu twebwe twongeye dushikiriza tuvuga tuti kandi ivyo biganiro ntibizoryoha mu gihe tugifise abarundi impunzi nyinshi ziri hanze kandi nazo zifise icyo ziterera ikindi twashikirije mu gamo d'Escane Prona tuvuga tuti ibiganiro byose bizoba igikuru nuko bitaza bihonyanga amasezerano y'Arusha ahubwo byoza biyameriora gusumba mugabo amasezerano y'Arusha ntafudike
Ishira mu muzima kunguri hane na gateka kazi na muntu Human Rights Watch ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwa kabiri ryasohoye icegeranyo gishasha ku gihugu cy'u Burundi mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze aratubwira bimwe mu byashizwe muri ico cegeranyo
Human Rights Watch ivuga ko ihunyangwa ry'agataya ka muntu ryafashe iyindi sura na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura hadasiba gutogwa ibiziga kuva mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2015 Human Rights Watch iti abantu barafatwa mu ibanga n'inzego z'umutekano zigaheza zigahakana ko ataruhara zifisemo Daniel Bekere ajeje akarere ka Afrika muri Human Rights Watch avuga ko igipolisi igisirikare iperereza no gwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakoresha inguvu nyinshi kugira ngo bahane bongere batere ubwoba aho bose batavuga rumwe n'ubutegetsi kubwiwe abona ko ibyo bishobora gutuma haduka ubundi bubisha bwinshi ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agatega ka muntu Human Rights Watch muri ico cegeranyo rivuga ko hari abantu benshi bapfuye biturutse ku ihohoterwa benshi muri abo Human Rights Watch rivuga ko arugwaruka gwikekwa kuba ruri mu migambwe y'abatavuga rumwe na leta yitwaje ibigwanisho bakaba bategwa amabuye amatafari canke bagakubitishwa ivyuma n'igihimba cyepfo cy'inkoho bita cross mu kugira ayo matohoza Human Rights Watch ivuga ko yabajije abantu bashika ku 63 bari mu mice itandukanye hagati y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015 no kwa kabiri umwaka w'2016 abahohotewe ubwabo imiryango yabo ababibonye mu makaritie byabereyemo abaharanira agatya ka muntu abamenyesha makuru ababuranira abandi bamwe mu bari mu nzego z'umutekano abakora mu buserukizi bw'ibihugu byabo mu Burundi no mwishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe n'abandi nibo babagijwe Human Rights Watch ivuga ko yasabye umubonano inzego z'igihugu ariko ntibaronka inyishu umuhanuzi ajejwe ibyo kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu wiri Nyamitwe niwe yahavuye arungikira iryo shyirahamwe ku rubuga rwa Twitter ubutumwa buvuga buti ndugure twa mugina turafise ibyemezo bikomeye byemeza ko Human Rights Watch ikorana n'u Rwanda hamwe n'abagwanya leta y'u Burundi kuri ubwo ntibikenewe ko tuvugana ndugaye twa mugina muri ico cegeranyo Human Rights Watch yemeza ko kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze abantu banyuruzwa n'igipolisi canke abakora mu iperereza rimwe na rimwe bagasaba amafaranga kugira abafashwe barekugwe Human Rights Watch iravuga kandi ko mu isakwa ry'ibigwanisho mu makaritie hari abagiye barahagarikwa bitubahirije amategeko munyuma bagatogwa ibiziga Human Rights Watch igaruka kubwicanyi bwa habaye mu gisagara cha Bujumbura ku matariki ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 umwaka 2015 iryo shiramwe rivuga ko ibiharuro vyabishwe bishora kuba birenga kure niyo ivyatanzwe n'umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe rivuga ko hari abahambwe mu binogo rusangi canke bakaja gutabwa mu bibanza bitazwi. Human Rights Watch mu cegeranyo cayo ivuga ko imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi yagwije ibitero ikicugwaruka gwimonera kureza umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bari muri uwo mugambwe canke abajejwe umutekano. Ivyo bikaba byacu bikurikirwa no kwihora mu ruvange kw'abajejwe umutekano. Human Rights Watch ivuga ko yakoze amatohoza ku myimenyerezo ya gisirikare ihabwa impunzi z'abarundi kugira ihamvye imigwi y'abagwanyi mu Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kw'indwi mu mwaka uheze. Ico cegeranyo kiremeza ko ishwabura ry'abagwanyi ryakozwe n'abarundi imyimenyerezo ya gisirikare bakayigirishwa n'abarundi bafatikanije n'abanyarwanda. Daniel Bekere aserukira Human Rights Watch mu karere ka Afrika avuga ko ubwicanyi bukogwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi bucagura abategetsi canke abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Daniel Bekere avuga ko ivyo bitandukanye n'ibivugwa n'indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi zivuga ko baba ariko barigwanira ingorane zigagaruka ku banyagihugu. Human Rights Watch muri ico jegeranyo hoye ivuga ko yaba leta canke batavuga rumwe nayo atagushaka bariko barakora kugira ubugizi bwa nabi buhere mu Burundi. Ku bwa Human Rights Watch, President Nkurunziza yotegerejwe kudoma rutoke ku mabi akogwa n'inzego z'umutekano agakurikirana ko abakoze ayo mabi bahawe ibihano hisunzwe amategeko. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo botegerejwe kubuza abayoboke babo gukora amabi. Leta y'u Rwanda nayo yohagarika gufasha no gushigikira imigwi iriko irahonyanga agateka ka muntu mu Burundi. Human Rights Watch ribona ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ryogira ibishoboka ikagondoza leta y'u Burundi ikemera ko harungikwa umugwi wa politiki wa ONI ufise inguvu zishigikiwe n'igipolisi mpuzamakungu. Ico gipolisi coshira ibirindiro mu makaritiye arimo umutekano muke gutyo kigashobora guhagarika ubugizi bwa nabi bukogwa ku mpande zose. ONI nayo isabwa gukurikirana no guhagarika mu bikogwa byo kugarukana amahoro mu bihugu vya Afrika abategetsi mu nzego z'umutekano bafise ibyo bagira mu biriko biraba. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Chegeranyo cha Human Rights Watch mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Martin Nivyabandi umushikiranganje w'Burundi ajejwe gateka kazi na muntu imibano ugushikirana n'iterambere rirama mu gihugu atangura mubwira uko yakiriye iyo raporo.
Iyo raporo twayisomye twayiravye ariko dusanga byo kuri ni ibintu begeranije rero isomye cyangwa amandi maraporo kandi leta gishikirije kuvuga yuko hariho abajije umutekano bakora n'imbonera ku cyo cyo muri leta twaravuze yuko atari byo iyo bagiye nkumbure abo bita ko abanyagihugu imbonera kure umuntu umunyagihugu wese asabwa na leta kugira afashe mu by'umutekano mugabo iyo abapolisi n'abasirikare bagiye mu bikorwa byabo bya misi yose twe mu bushikiranganje tubona ko bagenda bakorana
ibibazo bijanye no kunyuruza abantu reka kubahohotera kubaboriza igufa byo mu bivuga kwiki
yego by'ukuri iryo raporo ya Human Rights Watch hari n'andi maraporo dufise cyane cyane muri ibyo leta y'u Burundi isanzwe ikorana neza n'ibiro by'ubushinjwa katika kazi na muntu muri ONI hanyuma hariho n'abandi bantu basanzwe babahinga baraje katika kazi na muntu ba Afrika hamwe n'abasirikare basaba mu gihugu cy'iwacu nabo turakorana tukigenyeganya. Hari ndo rero usanga muri iyo raporo ya Human Rights Watch bidutangaza kuko usanga ibirimwo bidahuye na gatoya. Abantu rero bo bavuga ko bahohotewe abandi bakaboreza ingufa ibyo na cyane cyane bavuze ku itariki ya 11 Kigarama 2015 igihe batera hategwa amakambi aho umushikiriza manza zigenza arashizeho umugwi wo kubitohoza. Turarindiye raporo iyo rapo niyo twafatira kuko twe tuvuga mwatakazina muntu ko inzego z'ubucamanza z'ubutungane azi dushimbire kuko nabo bafite ubuhinga bwo gutohoza hanyuma ija dushikirije tukabikorera ko ariko kandi tuvuga yuko nabo bashikirije majya amaraporo ya Human Rights Watch ubushikiranganje bwacu tuzobiraba tubisesangure hanyuma turabe inyishu itomoye dushobora gutanga
mu gihe nkuko mubivuga iyo rapo ya Human Rights Watch yo batari yo ikintu mwibaza cyo bagituma gishira hamwe yandika raporo imeze gutyo ku Burundi nkuko mubivuga atari byo byo bari bi
oya ubuhara cyari kare kuvuga yuko ibintu byanditswemo byose ko byo atari byo cyane cyane twe tuvuga yuko igihe aho hose haramaze abagenda baravuga dusanzwe tuzi neza twamaze gusaba n'ubushikiranganje bw'ubutungane ko bukurikirana kandi bamaze kubikora barugurura amadosiye cyane cyane hajye abantu bava ko banyurujwe dusaba ko bagenda hanyuma kumushikiriza amanza mukuru kugira bagende baratanga amakuru ku biba byaragenze aha bumve yuko leta y'u Burundi nta munsi n'umwe zo kwigira inezegwa yuko hari umuntu yapfuye yuko hari umuntu yanyurujwe twari tudashima nuko mwenda ayo maraporo batahereza leta kugira icyo yavuze ko hakirikare imbere ko bayasohora naho nyine numva hari igisanga ngamakuru atariyo yamaze gukwira isi yose leta itababwiye n'izindi zego dufise ko turafise rwa rwego CNDH rugwigenga atamushikiranganje atari tiruha amategeko nabo nyine bagira amatoza bagica babivuze ko ndezo bigafasha cyane kugira abantu bamenye inkuru y'ukuri
muri leta y'u Burundi mu bamwinuba iryo shyirahamwe Human Rights Watch amakuru yatangajwe ku kibanza Twitter kwi tariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri no mu hanuzi mukuru wa Perezida Burundi w'Irinyamitwe avuga ko abatetsi b'Burundi bo babaranse guha iyo shira hamwe ikiganiro kuko ngo bazi neza ko iyo shira hamwe ikora n'u Rwanda ayo makuru niyo
ego cyane cyane urumva muri rya raporo yabo baravugamo by'ukuri ko hariho imigwi yarosimenyereza mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane abantu bo mu makambi y'impunzi baravuga ibintu byinshi cyane yari isanzwe bivugwa no mu bindi byegeranyo byinshi icyo tuvuga rero twe kubitwerekeye mu gihugu cy'u Burundi twe nta kintu kimwe duhisha kuko leta y'u Burundi yiyemeje gukingira agateka kazi na muntu uko bigenda kose reka tureke dukoresha inzego zizwi iby'amatohoza hanyuma ibyo zishitse ko tubifatire ko kugira aho umuntu yagiriwe icaha hanwe ari umuntu bamambitse icyeyi nawe kimuve ko
tukivuga kuri icyo kibazo cy'ubutohoza mwavuze ko muzotohoza kandi ibirego byashikirije muri iyo raporo igihe twobahamagariye kugira mutubwire ibyavuyemo ntajyari ikiringo muduha isanga muduha niri
ya murazi muri bya bindi nyine nabyo nibyo bijyanye na demokarasi ukuntu inzego zikora ukuntu urwego rujeje gushyira mu ngiro bizo n'amategeko rwo gucamanza n'urwego rushinzwe amategeko murazi ko bitandukanye ashizwe inga bwabo cyo dusaba gusa twe turasaba nk'abantu bajije guteza imbere gatya kazi na muntu bakingira ati mu tunyarukiriza amatohoza kugira ukuri kuje ahabona ibyo dufasha
Martin Nivyabandi mu shikanje Burundi ajejwe gatya kazi na muntu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
yego murakoze namwe Frederic Nkundikiza
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umugera wa Zika wandukira umuntu ariwe n'umubu. Iyo umuntu yanduye uwo mugera agira umuriro mwinshi mu mubiri. Iyo ndwara ikira umuntu aruhutse, abantu bakaba badashobora kuyirinda bakoresheje imiti canke incandago. Ibimenyetso vyibonekeza kenshi vy'iyo ndwara ni umuriro mwinshi, ubuherehere, ububabare mu ngingo n'amaso y'umutuku. Kenshi ivyo bimenyetso bimara iminsi itari mike gushika ku ndwi imwe. Ni gake iyo ndwara ikomera gushika aho umuntu ajanwa mu bitaro. Imbere y'umwaka w'2015, umugera wa Zika wiyadukiza mu bice vyo mu karere ka Afrika, mu bumanuko bushira ubuseruko bw'akarere ka Aziya no mu mazinga yo mu karere ka Pacific. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015, ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu mu karere ka Amerika, Pan American Health Organization, ryaragabishije ku bantu ba mbere bemejwe ko banduye umugera wa Zika mu gihugu cya Brazil. Ukwiyadukiza k'uwo mugera muri Brazil byatumye havugwa ko abafasoni bibungenze bibarutse abana bavukanye ubumuga bukomeye cyane n'inda zabayemwo intambamyi nyinshi. Muri iki gihe ibindi bihugu bitari bike biratangaza abantu banduye umugera wa Zika. Umugera wa Zika uzobandanya ukwiragira kandi ntibizokoroha kumenya ubugeno umugera uzoba wakwiragiye mu bihe biri imbere. Nta rucandago ruhari rwo kwirinda indwara ya Zika. Abantu bashobora kuyirinda mu kwirinda imibu. Imibu ikwiragiza umugera wa Zika irya abantu kenshi mu masaha yo ku murango. Mu gihe abantu bagendeye ibihugu aho umugera wa Zika canke iyindi migera ikwiragizwa n'imibu ibonekeza, ni ugufata ingingo zikurikira: gukoresha imiti ituza imibu, kwambara impuzu zirimo imiti yirukana imibu, bishobotse kwambara amashati y'amaboko maremare n'amapantaro maremare, gukanyisha amazu, gukoresha uburyo bugumiza imibu hanze mu gukingira imiryango n'amadirisha. Mu gihe udashoboye kwikingira imibu mu nzu yawe canke mu ihoteli, no kuryama mu gitanda gifise umusegetera. Kugira bagabanye igitigiri cy'imibu mu mazu canke hanze y'amazu canke mu mahoteli, no gukuraho amazi ari mu bintu nk'inkono z'amashugwe canke imbegeti. Mu gihe umuntu afise indwara ya Zika, yo kwirinda kwanduza abandi biciye ku mibu. Umugera wa Zika umuntu ashobora kubusanga mu maraso, ukaba ushobora kuva ku muntu umwe uja ku wundi biciye ku mibu. Umubu ugendana umugera wa Zika ushobora gukwiragiza uwo mugera ku bandi bantu. Gufasha gutuma abandi bantu batandura uwo mugera no kwirinda kuribwa n'imibu mu ndwi ya mbere y'indwara ya Zika. Vyongeye, hari amakuru avuga ko hari uwanduye umugera wa Zika biciye ku mibonano mpuzabitsina n'uwanduye uwo mugera ahawe amaraso. Kwirinda uwo mugera wa Zika nibwo buryo bwiza bwo kugwanya ikwiragira rya Zika n'indwara zifatira kuri uwo mugera.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubutse inshuti na mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yo gusozera ibiganiro byo kuri Nosaha, reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise,
urakoze. Uriya namakuru twabashikirije: muri Sudani F, mukuru w'abarwanya leta ya Sudani F Riek Machar yaremereye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon ko yiteguye gusubira ku murwa mukuru Juba mu kwezi kwa gatatu kuza, gufata ikibanza ciwe cy'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu. Ni mu kiganiro bagiranye kuri telefone ejo ku munsi wa kane. Riek Machar amenyesha ko akirindiriye ko intambwe ya mbere gutegura ibijyanye n'umutekano wiwe irangira imbere yuko asubira Juba, nkuko bitekanijwe mu masezerano y'amahoro bashize ko umukono. Muri Iraq naho abategetsi bajejwe umutekano muri ico gihugu batangaza ko abiyahuzi babiri biturikije ko amabombe yahitanye abantu 15, abashika 48 barakomereka hari ku mugwa mukuru w'ico gihugu Baghdad. Nta mugwi n'umwe uratangaza kuri nyuma y'ivyo bitero gushika. Naho muri Korea ya ruguru, Leta Zunze za Amerika zarashikirije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano integuro y'urwandiko rusaba gufatira ibihano bishasha Korea ya ruguru. Aho ni nyuma yaho ico gihugu giheruka kugerageza ivya nucleaire hamwe no kurungika misile mu kirere. Aba ambasaderi wa Amerika muri ONU Samantha Power amesha ko mu gihe ivyo bihano vyo kwemezwa buzoba ari ubutumwa butomoye kandi budasubirwamwo kuri leta ya Korea ya ruguru. Nawe ambasaderi w'Ubufaransa muri ONU François Delattre hatangaza ko ivyo bihano bishasha bikenewe kugira bahashe ico gihugu kunyifato yacu no kukigarukana ku meza y'ibiganiro. Hano muri Amerika naho Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama yarabonanye n'abategetsi bakuru berwa n'ikibazo cy'umutekano muri Amerika kugira bavugane uko bakwiye kurwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Abategetsi bagizwe n'abakora mu biro bya Perezida, abo muri Departement ya Leta, abashinzwe ubugendereza n'abandi bajije ikibazo cy'umutekano.
Ni naho duherereje ibiganiro byo kuri Nosaha. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, tuboneye akandikanyo ko kubashimira no gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, Imana ibane namwe. Murakoze. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.